degli ni radio e sui gli americani. Sujya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo byo mu kirundi mu kinyarwanda murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru we zitatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com muri neza nshuti mwese namwe bakunze biradio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku ruhara rwa fasoni n'abakenyezi mu iterambere no mu kubungabunga amahoro muri rusange. Uruhara rwa fasoni mu bikorwa by'iterambere no kubungabunga amahoro ntirukiri agaseseshwaro muri fasoni. Barundikazi baragize uruhara ntangere mu masezerano y'Arusha kandi si ubwa mbere uruhara rwa fasoni rugaragaye mu bijanye na politiki. Ubwo ruhara ntirwagarukiye ngaha, rwarabandanije cyane 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 mu gitigiri cyiyongeye cy'abafasoni bari mu nzego za leta karatsinda mu mwaka w'1993. Umufasoni yari yarabaye umushikiranganji wa mbere aho rero uyu nawe akaba yari madame Sylvie Kinigi ekana muri leta nshasha y'u Burundi itiri cy'abafasoni bari muri leta gishika kuri batanu. Abafasoni barundikazi barabandanya no gutumwa ko makungu ku giti cy'abantu bashobora kugira uruhara mu kumvikanisha abategetsi bari mu matati ya politike. Tukivuga kandi ku ruhara ntangere abanyapolitiki babandanya kugira abafasoni hirya no hino ku isi n'abafasoni muri rusange, ntitwokwibagira umufasoni wa mbere w'umwiraburekazi agiye kwa vice perezida muri Leta Zunze Amerika Kamala Harris. Nkuko rero byigaragaje uruhara rw'umufasoni mu buzima bw'igihugu ni uruhara ruhambaye cyane rwose. Mbega hakorwa iki kugira ngo urwo ruhara rw'abafasoni n'abakenyezi rubandanye kwiyongera mu nzego zose z'igihugu no mu buzima muri rusange? Uyu munsi rero kumwe n'abafasoni babiri bakomeye cyane rwose incabwenge mu Burundi, turi kumwe na Professeur Marie Louise Mbarichako. Mwiriwe neza Professeur Mbarichako.
Ndabahaye mwiriwe kandi mwakoze kuntumira.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Turi kumwe kandi na Professeur Pierre Ndayiragije, wewe akaba ari ngaha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya San Diego aho ni mu ntara ya California. Mwiriwe neza Professeur Ndayiragije.
Mwiriwe neza Frederic, ndamushimiye cyane ko wantumiye kandi ndashimiye nuko wadutumiye kuri icyo kiganiro cy'abakenyezi.
Murakoze cyane rwose kuba mwese mwitabye icyo kiganiro. Reka imbere yo gutanga ikiganiro duhe akanya abatumire bacu batwidondore kurusha, reka dutangure kuri Professeur Marie Louise Mbarichako.
Murakoze kumi jambo. Jewe ndi Marie Louise Mbarichako, ndongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abikime baharanira amahoro n'umutekano.
Namwe Professeur Pierre Ndayiragije.
Umwigisha muri kaminuza, ndongera ndamushikiranganje w'abakenyezi, ndongera ndakora n'amaproje yo kubakira abatesheje ibitabo, ndongera ndogeza ngaho. Ubu naho narasusurutse mu ntara ya California mu gisagara cya San Diego. Mugabo ndabandanye nkubikira iby'abakenyezi kuko biranezera rwose. Ndakunda uko abakenyezi bateye imbere.
Murakoze. Reka tuje ku muzi w'ikiganiro rero tutangure cyane cyane ku ruhara rwa fasoni. ndega kugira ngo ugo ruhara cyane cyane ku barundi kazi rwagumye guyongera gushika ubu kugira ngo rutsimbatare ikaru tandukanye n'izindi nzego zose hokorwa iki reka dutangire kuri Professor Barichako Marie-Louise
ruhara rw'abakenyezi mu iterambere no mu kubungabunga amahoro nk'uko mwabivuze n'ukuri n'ikintu gikomeye cyane ikintu cyonyine turiko turabona uko benshi bataratahura ko bitagikunda gukumira abakenyezi kubera yuko ikumira ry'abakenyezi gukumira abakenyezi n'agahombo gakomeye cyane ku gihugu cyose mu gihe rero abantu benshi batarabitahura cyane cyane ababicetwe cyane cyane abafata ingingo cyane cyane abari imbere bakiri imbere mu gutwara ndavuga nk'abatwara imigambwe ndavuga nk'abatwara amashyirahamwe ndavuga nk'abatwara ibigo bitandukanye mu gihe cyose batatabura ko gukumira abakenyezi ari agahombo hariho icyo tutarashikako rero icyo bisaba kinini bisaba ko babitahura kandi bisaba ko natwe ngo abakenyezi tubitahura neza hari aho nibaza yuko ngira ngo tutarabona ko bishoboka nubwo tubona ko bishoboka nuko tubona ko byamaze kuba twarabibonye ariko haracyariho kwitinya kubera uburyo ibintu bikorwa mu bihugu bimwe bimwe simvuga mu Burundi gusa ndavuga mu bihugu byose nko muri Afrika n'ahandi uburyo ibintu bimwe bimwe bikorwa nka politike nk'abakenyezi benshi barashatinya kuja muri politike kuko bibaza ko politike ari ububeshe ari amanyanga ari biturire ari igikenye ingufu ukankama n'ibindi bintu be n'ibyo ugaca usanga barabitinya banka bankinduru bankugwamo bagaca bagomba kwiganya tereka n'ibyo bikendyame kare yamara rero ivyo vyose niho tugira tuti birakeneye ko tutangura kwiyubura tutangura kuraba mbega uburongozi dukeneye bumeze gute budushikana hadushaka kuko vyose birajana tuzoronka abarongozi beza abarongozi bakunda igihugu abaye igihugu baca batangura kugurura imiryango kugira ngo umwe wese ufite atera wese agitange
umuntu ashaka kuvuga ko iyo miryango iriko iruguruka buhoro buhoro twihweje ukuntu ikibazo cy'abafasoni kiko kitabwaho hose ikana mwebwe murazi ko mu minsi heze mwagize urugendo rukomeye cyane rwose mu gihugu cya Cote d'Ivoire mutubwire n'amabanga mwari mwashinzwe icyo gihe murabona ko uruhare rw'abafasoni ruko ruriyongera ariko
sinobihakana ko ruko ruriyongera cyane kuko ndabizi aho twahereye ndabizi arabyibuka umufasoni duhuriye kure muri kiganiro pia aho twatangura arabizi aho twari jewe ndashobora kuba ndabivuga maze kubivuga kenshi natanguye gukora kandi size ndi mu ba mbere batanguye gukora mugabo natangura umukenyezi nta gaciro kanini yari afise jewe natanguye gufata urugendo nsaba uruhusha umugabo wanje nkarinda gusaba uruhusha kandi akamikete kugira ngo njane muri immigration bashobore kumpa pasiporo bashobore no kundeka mfata indege jewe natanguye gukora ntashobora no kugurura konti muri banki umugabo atampaye uruhusha murumva hari ibintu byinshi twamaze kurengana ubu hariho byinshi byatanguye ku imiryango yarugurutse nk'uko wabivuze abakenyezi baratebye barabashikira nganji twebwe twaramaze imyaka myinshi n'abapia aho batanguriye kuvuga iterambere ry'abakenyezi bagaha abakenyezi babiri ubushikiranganji kandi abo bakenyezi babiri bwamari bwa bushikiranganji bwa bundi nyene uraba abakenyezi n'uburaba ibintu bya affaires sociales
ubwo bushikiranganji umufasoni pia lairagije ari mu ba mbere babu ronkejwe tubwire muri rusange ikintu mubona intambwe imaze gukorwa muri iki gihe n'icyo wandaje gikorwa
ndagushimiye Frederic na Marie-Louise ndamushimiye yavuze n'ibyo iyo ntambwe bari bashyize ko abakenyezi batangura ikizi yari intambwe igoye cyane yari ikeneye ubutwari ndetse bitumye iminsi yose twanatubanza gushimira abakenyezi bari imbere yacu baduciriye inzira kuva ku kurondera intare yo kwikukira kurondera umuzi wa demokarasi gushyika n'uyu munsi abakenyezi benshi n'indarangaca mugabo mu gihugu cyacu imigenzo y'ikirundi hari ntawubesha irakenyezwa umukenyezi nicyo gituma rero tuguma tuvuga yuko intambara sinye intambara kugira dushyikire ibyifuzo byacu ni gukora cyane n'ishyaka kuko imigenzo dufise ntibidufashamo mu gihe rero tugezemo ubu nkuko mariye nyiza rizu ntawe nini yarabonetse abashikiranganje barabonetse izo udushikiranganje bese nkuko abuze atanu turasura buri amacyari turasisa abasitantiri turasise b'amakaritsiye mugabo turasise n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibyo ni ibintu byiza rwose mugabo icyo kenshi ntakunda ni uko kumbure kuba baduhaye ibyo bibanza ngo tukinekereze nshaka yuko umukenyezi aronse icyo kibanza aguma yiruka ariko tumuhanze amaso arondere icyo atumarira aturonderere ingene yoduteza imbere kumva turi kure cyane kandi imigenzo yacu ntidufashe
uko mwese muri babiri muri abantu banonose cyane rwose ibyerekeye indero n'inyigisho mwese mwarigishije muri kaminuza iruhande y'andi mabanga akomakomeye nk'ayo y'ubushikiranganji mwajejwe uruhara rw'indero n'inyigisho mu iterambere ry'umufasoni murabona gute madame Pian Ndayagije
uruhara rw'indero ni urwa mbere kandi uri kurabiraba ababyeyi kuri muri iyi myaka barashyira abana bose mu ishuri icyo kimwe no ku gihe cyacu bahitamo umuhungu akaba ari wagenda umukobwa agasigara muhira ubu bararunga abana bose mu mashuri mugabo tubabona kenshi bakiri benshi mu mashuri y'intango n'amashuri yisumbuye tugaca dusanga turababuze igisigiri kiragabanutse cyane bariko baraheza bajya muri kaminuza ibyo rero nabirumva haracyari igikorwa cyo gukora kuko abo bakenyezi dusabira ibyo biti dushaka yuko baba baritwe bafite ubumenyi niho bashobora gufasha abantu indero ni ikintu cya mbere turinde gushyigikira abatagiye mu ishuri nabo bariho mugabo hariho uburyo bwinshi nabo nyine bwo kubafasha kugira barangure imigambi kubigisha gusoma no kwandika kubigisha imigambi ushaka korora ukamwigisha umugambi icyo igihe twari mu bushikiranganji twarashyira uruhara rukomeye ku nyigisho kugira inama nkarishabwenge abakenyezi barabikunda cyane kubigisha kwimakaza amahoro mu gihugu nta mugambi n'umwe ushoboka atari amahoro nk'uko dufite umushikiranganji w'ubutungane turahirwe cyane twashaka yuko nyigisha amahoro duhe uburyo igihe kuva kera twarahindura mu kirundi twarahinduye mu kirundi ibitabo bimwe bimwe ndabyibuka igihe nari mu bushikiranganji twarahinduye igitabo cy'ingo n'imiryango kandi turongera turacyigisha kugira ngo abakenyezi bose twumve ibintu kumwe kuko ariho bamwe bagira ngo turarenze urugero ariko rero tumaze kubereka ko mu mategeko hariho ibikeneye guhinduka benshi baratwumvise yamusaba rero ko ufasha kugira abakenyezi bahurumbire amahoro ko imigambi yose irashoboka ariko hari ubutungane hari amahoro ku bantu
madame Baracyakomari Louise hokorwa iki kugira ngo abarundi kazi n'abarundi muri rusange bakemure ikibazo gushiko kibandanya kwibonekeza ko igitigiri cy'aba abigeme baje mu ishuri gishobora kuba ari gitoye ugereranije n'igitigiri cy'abahungu eka n'abasore baja mu ishuri bagatewe bagaheza kaminuza aho kurwa iki kugira ngo mwavuze ko ikibazo cy'indero ari cyo kibazo gihambaye cyane rwose kugira umuntu atanguriraho ibyo bintu byoshikirwa gute
ibyo byose cyo turiko turavuga ikintu cya mbere kizokorwa kugira ngo bishoboke hateza kuba politiki y'igihugu ibiteza imbere hateza kuba muri barya bantu batwara igihugu urya ari hejuru ya bose ateza kubigira ikibazo cyiwe akabihagararira akabivuga akabitegeka kandi agakurikirana kugira ngo abone ko byakozwe nyakagira umwana n'umwe asubira kuva mu ishuri atari hejeje kubera yuko hajya utize biragoye kugira ngo umufashe mugabo mu gihe amashuri abana bose bagiye mu ishuri bakigishwa aho biroroshye cyane kugira ngo ushobore kumushikana aho ushaka kumushikana ariko iyo atashoboye kwiga birakugora rero uwa mbere wo kubikora ni utwara igihugu abasigaye bose baheza baca bamukurikira kuko ibyo yategetse bateza ko araba yuko babikora batabikoze urumva hariho uburyo bamenya kubikurikirana icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo ni igikorwa cyo guhoza ko mugabo jewe ku by'ukuri ndiko ndabiraba abarundi benshi barabitahura ubu baramaze gutahura ko atabyo gukumira abakenyezi bikibaho raba mu mihana mu miryango yose uba bavyeyi barashira abana mu ishuri abavyeyi barashira abana bose mu ishuri mugabo hari ibintu bimwe bimwe mu bwenge bwacu bitaruguruka bakiyumvira yuko abana b'abakobwa ubuzi bashobora gukora no kwigisha no kuvura n'ubundi buzi be n'ubwo buto buto ariko hari ikintu bakunda kuvuga kenshi bati nta kidarimwe uzohindura ikintu na kimwe utari muri cyo mu gihe abakenyezi batagiye muri byose ngo baje muri byo bya politiki baje muri byo by'ubutunzi baje muri byo by'amahoro pe ariko aravuga ntibizohinduka na rimwe kuko uwifuza ko bihinduka agumye hanze ntacyo ashobora gukora rero hariho uruhara rwacu twebwe nk'abakenyezi natwe nyine kugerageza kuguma duhimiriza twigisha abacu n'abakobwa bacu mugabo cyane cyane inzira izocigwa n'abategetsi abategetsi n'abakunda igihugu nibamenye ko abakenyezi n'abakobwa ni abanyagihugu kandi barafise uburenganzira barafise icyo baterera barafise icyo bashoboye ntibabugurure umuryango binjire babikore kubera yuko ubu uyu munsi turafise n'ibyo amaze kuguruka imiryango mugabo turacyari muri bya bindi by'ibiharuro kuraba ko igiharuro kiriho ariko isigaro cyo dushaka dushaka akamaro kurya mufaso ni pia bivuga icyo dukeneye si igiharuro arashobora kuba umwe agakora ibyo 20 batakoze rero muri turakeneye abantu babyumva babishoboye kandi bashobora kubikora abakenyezi babyiyumvamwo kandi bagiye bagiriye abakenyezi batagiye bagiriye bonyene cyangwa umugambwe wabo cyangwa umuryango wabo cyangwa ubwoko bwabo bwabagiye baserukira abakenyezi bazovugira abakenyezi bazokugurura imiryango ikamuka gusumba kugira ngo hinjiremo benshi
ikibazo cy'uguteza imbere abafasoni ikanukuha ikibanza gikwiye nkuko mwabivuze ni ikibazo kiriko kiricarirwa mwavuze ko kera ha muri etaje mu ubushikiranganji bumwe cyangwa bubiri uburiko burashika butanu ariko ivyo bitigire nkuko mwabivuze ntibikwiye hanyuma tukaba tuzi kandi ko muri iki gihe nk'abafasoni nka bose batize amashuri ariko bakeneye kwiteza imbere ikintu cyokorwa ku bafasoni muri iki gihe batashoboye kunonosora za kaminuza batagize amahirwe yo kunonosora kaminuza ariko bateza gutera imbere hokorwa iki akamaro k'amakoperative ko ba akamaro gake ku bafasoni madame Pia Ndayiragije
igikorwa cya mbere twabonye gikenewe tumaze kwigisha ibibereke imico n'imigenzo icyo twagiye dusanga twabonye yuko tutari bushobore guhindura ayo mategeko n'amateka yo mu Burundi ngo bihere mu munsi umwe cyangwa mu myaka twagiye dusanga ahubwo twenda kwigisha umukenyezi kurondera icyo yuzana mu rugo ingene ica amarira urugo kugira aronke nawe icyo atunze kuko bisanzwe nta na kimwe dutunze mu rugo nta na kimwe gushika n'ubu biracyagoye urabona no gutorana ibyo ntawe wivuga nta n'umwe arabyiba mugabo twagiye dusanga tuganiriye n'abakenyezi yake batubwira icyari kibuze nk'uko amarira uwizi yavuga ati ni konti muri banki nta rushobora kuguhuruza twasanze batagira ingwate ikintu ngwakiriza kugira bagire ingurane niho rero hakiye havuka aya ma microfinance mubone aya makoperative tutangura bajya hamwe turabyigisha baragira amashyirahamwe atangura amashyirahamwe agace barabaye ama microfinance za CCN za wazi zirakomeza ingwa abakenyezi benshi n'intambwe ikomeye mugabo icyo nifuza ko abakenyezi bari muri ayo microfinance batibagira ni ikintu gikomeye twari twashigikiye cy'ukwigisha cyo kubandanya inama nkarishabwenge kuko ibyo twasanze tubikeneye rwose kandi nicyo gitandukanya amamikrofinansi n'amabanki amabanki ntakeneye kugira inama nkarishabwenge z'abanywanyi baraza bakabika bakabikura ariko twe twashaka tubigishe neza ingene babika babikura kandi byongera bituma baguma bari hamwe bari bagize urunani mu gihe bakorere hamwe bashigikire amahoro hamwe hariyo icyo cyifuzo cyo gukorera hamwe cy'ugutwigataza amahoro kuko ayo mashyirahamwe menshi yaciye atangura hacara bivana mu Burundi niyo yahavuye mbere afashe n'abantu nk'ukokorora
Egobe uruhara rw'abafasoni mu kubungabunga amahoro turarugaruka ko ariko nashaka mbaze na umufasoni mbare cyako agira icyo atubwiye ku byerekeye ukuntu abafasoni batagize amahirwe kuja muri kaminuza canke bataminuje amashuri kugira ngo ashobore kuba kuronka amahirwe yo kwigisha muri kaminuza canke gukora mu zindi nzego za leta, ikintu co baha ubasha bakwiye niki? Ico kibazo c'amakoperative kivuzwe kugira amashirahamwe kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu byo butunzi, ico ni kibazo gishobora gufasha cane cane n'abafasoni muri rusange.
Ishoni kintu gishobora gufasha cyane abafasoni kandi bose batashoboye gushika aho bashobora kuronka ubuzi bwo mu biro. Kandi noneho muri iyi myaka tugezemo, ubwo buzi bwo mu biro nimubwire ngo nibwo butungisha, nimubwire ngo nibwo buhesha uburyo bwo gusumba abandi bose. Rero icyo kintu cy'uko bikenewe kuronderera abo bantu batashoboye kwiga amashuri menshi uburyo bwo kwitunga no kwiteza imbere ni ikintu gikomeye cyane, kandi nta terambere ry'igihugu rizoba ibyo bitabaye. Kubera yuko abantu benshi dufise benshi n'abatize gushika ubu, kandi abo benshi igihugu kirabakeneye, igihugu kirabakeneye n'abandi bakeneye kubaho batagumye bateze ubafasha, batagumye bateze umwana azobazanira, bake bashobora kwifasha bakiteza imbere. Benshi barafise amatongo n'aho twari duto duto bashobora kuduteza imbere, bagahita bakiga kudandaza, bakiga guhingura, bakiga byinshi gushora na kure byoshoboka. Urabona nk'ubu nk'ari iwacu mu gihugu iwacu turafise Tanzania, turafise Congo, turafise aho dushobora gushora henshi mugabo abantu babyigishijwe. Rero jewe nibumvira yuko icyo si ukuvuga ngo ni ikintu twashobora kwiyumvira tutagikoze iterambere tuja twibagira. Nta na kumwe kundi bizokunda ko duteza imbere igihugu atari ugufasha abanyagihugu kwiteza imbere. Biteje imbere yuko izotera imbere, batiteje imbere yuko izotera imbere. Ni ukuvuga ko atari ukuvuga ngo ndega twobigira cyangwa ntitwobigira, ni itegeko biteza gukorwa.
Tugarutse ku ruhara rwa fasoni nk'uko Professor Ndayiragije yabivuze ku byerekeye ukubungabunga amahoro, ubwo ruhara nago nyine ntabwo ariho agaseseshwara muri Burundi byaribonekeje. Hariho n'abantu benshi bavuga ko yataba fasoni amasezerano yarusha yari gufata igihe kirekire kurusha. Mbega kubwanyu hoshimikirwa kuki uruhara rwa fasoni mu kubungabunga amahoro, gufata iyi ntumbero, gufata ikihe kibanza?
Abakenyezi biroroshe kubaronga, benshi bari mu mashyirahamwe gushika ku mitumba baraziga amashyirahamwe, biroroshe kuza ubigisha amahoro, kutsimbataza amahoro. Kandi n'igihe imbere y'amasezerano yarusha hariho amashyirahamwe menshi imbere yadufasha muri icyo gikorwa nacyanyuza amakungu, yafashije cyane muri icyo gikorwa cyo gutsimbataza amahoro, kwigisha abantu gutatura amatasi abaye gushyigikira umutekano mu kibano. Ibyo byose abakenyezi barabahamagara benshi bakitaba ku maprovensi bakabika intumwa bagaca bagenda babyigisha abaye. Abakenyezi bavuye mu nama nkarisabwiye bashyitse ku mutumba, ni ukuri baragiza ibyo bize barabisabikane cyane. Ndifuza yuko babigisha amahoro hakareka kuba ubwicanyi, wenda umuntu apfuye barapfa guhumiriza bikarengana. Ibyo ni bibi cyane, nibyo twagirira inama icyo kugira tugume turi hamwe. Nta migambi ishoboka tutari hamwe, nicyo bituma abakenyezi bamye ari aba mbere. N'ubu ndifuza ko babandanye baba aba mbere no muri iyi migambi mbona abakenyezi bashyiraho ikomeye y'amakoperative mu gihugu kiryabaza ingene bahimiriza abakenyezi kuyitaba. Nubifuza cyane ko muri ajya amahera bagenera amakomine babaha bakaba nabo mu mashyirahamwe y'abakenyezi. Ni icyiyumviro cyiza cyo kugira amakoperative ku mitungo. Mugabo rero nzi dusanga ari abagabo gusa bamaze kugarangana n'utwo komine yashyizeho. Mugabo ndifuza yuko abakenyezi nabo nyine baguma bakenyutse, kuko abagabo nabo nyine barakenye kuvuga ko bafite byinshi. Kugira dusangire rero dusangire, kuko babonye ko turi abakozi ngira zo duha ipoje kubera turi abakenyezi bayiga, kubera babonye tuzoyikora neza n'ishaka ryinshi. Kandi kuva na kera mu migenzo y'Ikirundi umugeni bamurondera cyane cyane bamushima ko ari ingirinzi ko akora, dukurima, dugusya, ndiramurabira ubwiza bwo mu maso gusa ngo ndone nyawe ibyo byazamye nyuma bashaka umuntu akora w'umukozikerego
yego madame Marichako mutubwire namwe uruhare rwa Faso ni mu kubungabunga amahoro mu Burundi cyane cyane amakuru avugwa ko uruhare rwa Faso ni rwabaye uruhare ruhambaye cyane rwose mu masezerano ya Arusha nk'uko n'umuhisi Mandela yumvikanishije Abarundi yavyivugiye
abakenyezi b'Abarundi kazi nivyo muri kino gihe c'Arusha barakoze ibikomeye kuko bajanye iyindi ntumbero bagiye kuko babonye ingene biriko biratinjira ingene biriko biragenda ukuntu kudatahuritse kandi bakabona ingene abakenyezi batarimwo nk'uko umenga ntibaraba batora kugenda bashize hamwe bagenda bajanye bataravye imigambwe bavamwo bataravye ama ubwoko bataravye na kimwe bagenda nk'abarundi kazi baragenda kandi cyukuri barakoze ibikomeye kuko nabo basanzeyo barabaye nk'abatangaye ntibabyumva kuko bari biteze ko bacaje mu migambo yabo baca bakurikira abo basangiye ubwoko ariko abakenyezi barahagaze baravuga ukuri baravugira Uburundi baravuga nk'abarundi kazi baravuga icyo bifuza n'icyo barondera cyukuri barakoze igikomeye n'ubu turacabibona turacabyemeza yuko tukeneye ko abakenyezi basubira guhagarara kubya nyene bahagaze wa munsi cyari Arusha nicyo kizofasha Uburundi mugabo n'ukuri muri kiza gihe n'ibyukuri barakoze ibikomeye ariko ugiye kubiraba n'uwundi niko barinda gukora umukenyezi burya harya kugira ngo umuntu yibaruke bisa no kuyitanga ntumenya kuhava utanga ubuzima utanze ubwi wawe kuko urashobora kubyuka canke ntubyuke mugabo ukaba wabyaye ukaba washikanye umwana iyo rero ubonye abo bana bariko baricwa bataragera bakicwa mu bintu bitari bikwiye uri umukenyezi umutima wawe ntushobora kukurekura ntushobora kutakubabaza ntushobora kutababara ntushobora kudatungura ni ukuvuga rero yuko uko twaremwe turaba kugwanira amahoro nta kindi na kimwe dushobora gukora dushobora gushigikira ubwicanyi dushobora gushigikira abenegihugu bamwe baba ariko baragwana bapfa amatungo bapfa amaronko bapfa ibibanza bapfa n'ibindi bintu byo kugabura twebwe turaba kugwanira amahoro kuko ntiwotanga ubuzima wongera uce mubutwara atari Imana yabaremye rero icyo abakenyezi bakoze i Arusha nicyo bakwiye gukora iminsi yose kuko niwo murimo wabo kugira ngo niwo muhamagaro wabo jewe niko nobivuga rero kiriya kintu bakoze kiratwubahiriza kiraduha agaciro kiraduha ijambo kandi turizeye ko n'ubu aho turi uwundi munsi tuzohashika tukagira n'icyo twereka abandi birya bintu by'i Arusha turabijana ejo bundi nari nagiye nk'uko babivuze kare nari nagiye hariya muri Cote d'Ivoire kubera nabo nyine baragize amatora kandi ntibyoroshe n'ubu ntibiroroha mugabo icyo twari twahamagariwe bari kugira ngo dushigikire abakenyezi kugira ngo nabo bahaguruke bavugire igihugu bafashe igihugu tugenda tuvuga ingene by'abakenyezi b'abarundikazi ingene babigize Arusha ingene babikoze ingene babishyize ko biri mu icigwa kandi birimo ikintu gihitera intege abandi
bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
yego me tufate kuri ako karorero mu faso ni ndayiragije ibibanza bikomakomeye bifiswe n'abafaso ni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye vyoba vyungura iki kuba kubigeme cyane cyane bacaruka mu Burundi
ni bintu bicanga karero keza cyane biracanga gishaka n'ingufu turashima cyane nk'aha muri iki gihugu itegera cyo kuri igihe ugazo bari mu kenyezi nibintu bihimbaye cyane twamukeza cyane cyane tumukeza kubera ubutwari bamushimiye ndi yatowe kubera ari umukenyezi gusa yatowe kubera ibikorwa yerekanye yakoze n'amashuri afite n'ijambo yavuga ijambo agashikiriza ijambo ryumvikana turifuza yuko abakenyezi bose baduserukira bava imbere baguma bibuka ko tubahanze amaso tuguma tubabagosi erekana icyo wamaze tuzomaze nicyo gituma urumva kuva ku mwana wese ari mutoyi usanga kuva na kera twariga mu mutwe abashikiranganji tukiga abakuru badutwara n'uburorero bufasha abana kugira ishyaka ryo gutera imbere ubwo burorero burinda kuba ari bwiza cyane nicyo gituma nk'ubu mu Burundi namye mvuga yuko kubona dufite umushikiranganji w'ubutungane ni ikintu gikomeye cyane twubwira imana akagarukira intahe akaraba yuko imanza zisubira gutsinda neza abantu akagabanya bari mu maburero nk'uko yabyemeye akerekana ubudasa aho rero duca turanezerwa cyane tukamenya kwasize ijambo ryiza aho hose n'umushikiranganji w'abakozi ba leta kera harahoraho nyama nkarisabwenge ikigo sepeze cyahora kigiye abantu barakenera izo nama nkarisabwenge zarabungura cyane n'abigisha kera barahorana amasaje bagira muci bikabafasha gutera imbere kungura ubwenge kumenya ngo nabigisha iyo hari reforme yaje nyuma bakayibigisha bakajya barababaza ingenimezi izo nama zarabuze ko dufite umushikiranganji w'abakozi ba leta nasubire kukabura abakozi abafashe
bigome tugarutse ku cyo kibazo nyine Professor Barichako icyo kibazo cy'uruhare rwa Fasoni rwiyongera mu Fasoni ndagira byavuze ikibanza gikomeye kizofatwa n'umufasoni wa mbere w'umwirabure aha muri Leta Zunze Amerika Kamala Harris hariho umufasoni wagiye gucudagi hariho benshi hariho barangwa amashyirahamwe akomakomeye harimo mwebwe mwatumiwe ejo bundi kugira ngo mufashe abanyagihugu muri Cote d'Ivoire muri icyo gikorwa cyane cyane y'abafasoni ibyo byose ku bwanyu bifite ingaruka nke ku rwaruka eka ku bigeme cyane cyane babona kazoza kabo ika bifuza ko kazoza kabo na kunyene ko tere imbere nkuko abandi babigejeje
ingaruka ya mbere nifise no kuhereka ko bishoboka hanyuma ikindi cya kabiri no kuhereka ingene bigenda kugira ngo umuntu ahashike nibikiri bya bindi byo kurindira ngo baguhe ko nk'abakenyezi bo twaramaze kubitahura ntabaguha nta nayo gucosanga biri ku meza byatanze byose ngo nututore ni mpaka uhaguruke ubirwanye rwaruka rero ni umwanya mwiza wo kubona iyo bica ingene bigenda kugira ishyaka kubihagurukira kandi kubyiyumvamo no kubikunda bakamenya yuko iby'igihugu birabaraba ibiriko biraba hirya no hino aho uri birakuraba urabijejwe ntiwicaye ngaho gusa ngo bakuzanire baguhe umugabo akuzanire igihugu gikuzanire uri ngaho kugira ngo nawe uzanire umuryango uzanire igihugu kandi uzanire n'amakungu bishobotse rero urwaruka rw'ubu jembo numenga n'umwanya mwiza wako n'ukuri barabibona ko bishoboka iyo bariko barabona nk'uwo oya zoba vice president bakabona muri Allemagne ingene bimeze bakabona no mu bindi bihugu bimwe bimwe biraryoshe biraryoshe kandi biratanga ingufu byarabaye muri Afrika twari tufise Ellen Sirleaf Johnson yarabaye president yatowe biraza turabona ko bishoboka ubu rero rwaruka rwacu nibahaguruke bamenye yuko bitakiri nka kera ntacyo gukuzibira bikiriho mugabo bizosaba umwanya wa mbere ko tubashigikira nk'abakenyezi abakenyezi turinda gushigikirana tugafashanya ntituzoshigikira ngo nuko ari umukenyezi tumusomushyira ko twamuratse tukabona ko akisicarushije abandi kandi tugomba kumenya yuko ugomba gushyira imbere wese ateza kuzana icarushije akarusho akarusho afise niko azana akamaro karengeye akabandi bafise azanye niko kazomuteza imbere nico urwaruka rwacu ngira ngo ruriko rurabona muri abo bose bahiganwa bagatsinda kandi bahiganywe n'abantu wagira ngo nibo bihangange ugasanga rwatsinze cewe numva uyu mwanya ni mwiza gose kugira ngo imiryango itari yarugurutse yuguruke icambere cyo turabona ko bishoboka cyakabiri naco baruka rwacu uye amaso arugurutse kurusha kera ubarabona barumva kandi baratahura kandi baragenda bakavanga bakaja handi bakabona handi ngene bigenda ndumva jewe ndindemesha gose kandi mbona yuko turi mu nzira nziza mugabo no kuguma turi ko turatera kamo duhimiriza urwaruka rwacu kugira ngo nibahave babiraba nk'ibyakure ngo jewe si iby'iwanje jewe si jewe kadata kamama oya yabo kandi bazobishobora
igome madame Pia Ndayiragije mufasoni baracyako yavuze ikibazo cy'uko abafasoni abigeme nabo nyine bateza kugira uruhare ruhambaye kuko ata kintu na kimwe bazoronka bahawe nk'uko umwenge wabo bihawe kuri pla canke ku isahani. Twavuze kandi n'ibindi bihambaye cyane rwose, imico twavuze ibintu bimwe bimwe bishobora gutuma abafasoni biteza imbere, reka kuja mu mashuri kuminuza, reka kuba incabwenge za mbere ko iramaze kwigaragaza ko iyo abafasoni bagiye mu ishuri barusha kure ubwenge n'abagabo. Aha turabibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za kaminuza, ingene abafasoni usanga batembeye cyane rwose akamumotera abigeme n'abafasoni muri rusange. Naka uruhara n'urwabo bwa mbere na mbere
ko cyane uruhara n'abakenyezi barinda kuguma barinda arangabyo kandi kurya mu ishuri. Iyo tugiye mu ishuri iyo uri kurigisha nta mwana ugabira amanota, bose barayakorera abahungu n'abakobwa, tubigisha kumwe tukabakosora kumwe. Uko rero niko no mu buzima bumenyera bagakora kugira ngo bashikire icyo bifuza, ntibagire ngo jyewe kubera ndi mukobwa wari kunyongera inota icyo ntitwigeze tugikora, icyo ntikibaho. No mu buzima rero ntidushobora kurindira ngo bazongera mu standere cyangwa bazongera mu matara, urinda kubikorera kongera ukerekana kubishoboye. Ibyo rero urumva uruhara runini ruri muri twembwe abakenyezi, tujya kuguma mugabo tukangurira abakiri bato kugira ngo bagume bafite ibyo ushaka, kuko ari ibisa amazi byinshi. Ndabona n'ubu abana bata amashuri bakasanga ugasanga babyaye bakiri bato, ibyo byose tuba duhombye cyane. Turinda kuguma tusisigisho kuri aba bana bacu, tubateze imbere, tubabwire ibirinda gukorwa, ingene burinda gukora kugira bashikire ikinini. Kubandanya rero inyigisho mu bihe byose mu nama ni ikintu gikomeye, kuguma tubateye intege kandi tubabwira bibandanya mwige mwige mwige. Noneho kandi binagoye amashuri ari hejuru aragerageza kuyagwiza mugabo ikibabaza n'uko usanga bariko bayavamo umenga bazibukiwe, sinzi iyo byavuye mugabo birababati. Igisuru rero abakenyezi turinda kumenya yuko ntituzorindira ngo baduhembe ibishoboke, nitwe turinda kubishikira. Kandi n'icyo gitigiri ntitukigaya bongera ngo 30% oya gutuma baba bake beza badufitiye akamaro. Ntidushaka ko bashyiraho uriza murongo, dushaka babe beza baduserukire baba abantu b'abakozi bongere badufashe gushyira imbere imigambi ya twese.
Igome Profesor Baricako mwavuze nk'uko umufasoni Ndayiragije abivuze, uruhara rwa mbere na mbere rwa fasoni, none n'abigeme akamotera abigeme n'abafasoni n'akahe
kakamono batera nuko byaramaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bashoboye. Ibyo ntawe ukibiharira, birageza nuko abakenyezi biyemera abigeme biyemere bamenye ko babishoboye, ntawe uzobagira ngo nabyo bashobora. Bahaguruke biyemere, bareke gutinya, bareke kuguma bishyira inyuma, bahaguruke bakoreshe ubwenge bwose bafise, ingufu zose bafise, ubushake bwose bafise kugira ngo bahagarare neza. Ntibagire ngo bijya n'ibingo sigwanje bijya nabyo bashobora, barabishobora byose kandi byarabonetse ko babishobora. Uno munsi ikintu cyonyine abigeme n'abakenyezi bacura bahimiririzwa ni ugushyiramo ingufu zose kugira ngo bageze mu guhiganwa babe aba mbere, bageze mu mashuri babe aba mbere, bageze mu buzi babe aba mbere, aho bari hose babe aba mbere kugira ngo bashobore kuza baratera intambwe bashike hata dushaka ko bashika nari ya hejuru bashike no muri zijya nzego zose bashike no muri bijya bindi bijya bikoba bindi ari byitunga ari byo kwigisha ari byo ubushakashatsi ari bya technology hose bashike yo kuko ntibazohindura nkuko nabivuze kare nta kintu na kimwe ushobora guhindura utari muri cyo abakenyezi rero nibahaguruke binjire muri izo domene zose bazishikemo bazironkemo ibibanza kugira ngo iterambere rishobore kubashikira kandi nibashikire gusa ngo babironke mugabo baritange abaribo baritwara barishane muri ya nzira twifuza ko rijamwo y'abanyagihugu bose y'igihugu na bene cyo
uruhara rw'imico mu iterambere ry'abafasoni eka mu ntumbero yo gutera kamo abafasoni kugira ngo bakore uruhara rwabo uhambaye cyane rwose haba mu byerekeye ingo haba mu byerekeye gutsimbataza amahoro kugwiza itunga n'uruhara ruhambaye cyane rwose eka imico irafise nayo nyine uruhara nk'uko twabivuze hanyuma tukaba tuzi ko naho mu Burundi cyane cyane icyo cyiyumviro cyo guteza imbere abafaso n'ikigo kiratera imbere ariko hari n'abashobora kuba batarajijuka cyane rwose mbega akamu koko koterwa nk'abashinga ntaye n'abagabo eka n'abahungu muri rusange ko bakahe Professor Pierre Ndayiragije
abashinga ntaye barinda kudufasha kuko turi hamwe dusangiye igihugu imico turinda kuyigira hamwe bakabona neza aho baturenganya tukahakosorera hamwe icyo gituma cyane cyane n'amategeko arinda guhinduka bayahindure ibitabo by'amategeko mu kirundi babyigishe abantu bamenye aho bashigije abakenyezi kuko hariho henshi hanyuma abashinga ntaye kandi kenshi abatari bake ndiko ndaraba uko nabona kera barashigikira ibikorwa by'abakenyezi n'ukuri muri rusange afise umugambi yariko aradandaza warabona yuko hariho benshi babikora bumvikane ikibi n'igihe umukenyezi wacomenda byose abigungana mugabo ibyo kenshi abakenyezi barakunda gusangira mu muryango umukenyezi waba yikunda ni bake mugabo iyo umugambi mwawe uvuganye neza ukawumusigurira arawugufasha abagabo barashaka nawe nyine iterambere umukenyezi yaronse icazana muhira arabisiga mugabo rero mu mico n'imigenzo turacyari kure kuko kenshi nk'amanama batumye ko amanama ukagira urasaba uruhushya rwo kujya mu nama usanga umwenda baca baguma bavuga uburyo ya makuruzi anagikora harafise ko kandi ukaguma batumvisha yuko ikibanza cyacu cyari ngaha mu nzu mu rugo uraheze ukagerageza kubikora mugabo ukirinda ko wabona yuko ubaye ikirasumu urakurikiza imigenzo mugabo ukongera ntuhebe imigambi yawe ukagumiza mugabo imigenzo ihinduka bukebuke ikibi n'igihe wewe bamaze kugira ngo uri insinda ari wewe ntibashobore kukumvira ibyo byo si byo dushaka yuko iterambere umukenyezi azane ribi rya bose mu muryango aheze nawe kandi ahurukire acagire ijambo ko twarabonye ko bitanga ijambo iyo ufite ikintu bavugira ko baragusumye
madame buricya ko akamo namwe mutira nk'abashinga ntahe n'abagabo eka n'urwaruka rw'abahungu muri rusange ku byerekeye uguha uburenganzira cyangwa gufasha abafasoni gushikira iyo migambi yose myiza twavuze kenshi na kenshi barangura neza akamu mu batera ni nk'akare
abantu batera ni ka kandi nyine nako twese tuvuga burya byose bihera aho nyine byose bihera mu rugo harya n'umugabo afise amabanga akomeye cyane iyo adashyigikiwe muhira urabibona iraboneka ntibishika rero umukenyezi kugira ngo ashobore gukora byose twavuze ni byiza ko abashigikiwe ni byiza ko uwo bubakanye baba babyumvikana ko kandi akabimushigikiramo kandi bikaboneka ko amushigikiye kubera yuko iyo amushigikiye ntibiremera cyane n'ubwo rugamba ntirugugora hanyuma ikintu gikenewe kindi ni uko n'abahungu bamenyera mugabo biva mu ndero biva imuhira mu gihe umubyeyi papa wabo azokwerekana yuko asonera mama wabo amushigikiye amu mu bya rimwe byose byo ariko ararondera byose bari kumwe urya muhungu na wazokura abitahura kandi yashika mu rugo gwe niko azobigira nyashika mu kazi niko azobigira nyashika ku ishuri niba amwigisha gusonera mushikiwe no gushigikira mushikiwe no kumufasha mu byo bakora bagafashanya byose bagakorana byose nk'abana bo mu nzu bo mu muryango umwe azocajana ibyo nyine ku ishuri azocajana ibyo nyine mu kazi azocajana ibyo nyine mu rugo rero biva mu ndero ibyo twari ko turavuga byose najya tugira tuta abakenyezi bigwanire ntibikura iteka n'urupfasoni n'ibanga ry'urugo kuko niho byose bihera ibyo navyo ni igikorwa cya babiri si igikorwa cy'umwe ntibagire ngo umupfasoni nasonere umugabo we ariko umugabo ntamusonere ntaco ntibikunda kuko abana baraturaba cyane kurusha uko batwumviriza rero aho hari igikorwa gikomeye cyane cy'abashinga nawe barinda gufatanya n'abakenyezi aba bana bagaca bakura babibona babyonka babibamwo bagaca barivyo bajana kuko umwana ibyo yakuriyemo n'ibyo azojana azojana hose numva rero akamo twotera tukatera abashinga nawe bagatera n'abakenyezi kugira ngo bagiharanire icyo kintu mu rugo haba amahoro kandi mu rugo hakaba amahoro no mu kibano hazaba amahoro no mu gihugu hazaba amahoro urumva byose benshi biduhagaze ko twebwe ni twebwe abakenyezi ni twebwe abagabo amahoro ni twe tuyafise
kugira ngo umupfasoni muri iki gihe muri imyaka turimo ashobore kuba afise uburenganzira bumwe n'umugabo kugira ngo eka ibintu byose nk'umupfasoni aronke abironke kubera ubumenyi bwiwe kubera ububangutsi bwiwe kugira ngo ibyo byose bigende neza bishobora kuba byohura n'intambamyi nk'uko twabivuze intambamyi mubona Professor Pierre Ndayiragije yotuma umupfasoni adashikira ibintu byose yipfuza nk'uko bavuga full emancipation byo intambamyi zoba ari nk'izihe uko mubibona gushika nk'ubu muri iki gihe
ndabibone n'uko iterambere byo kuzura turonse ubwa mbere abatwigisha neza imigambi kuko hariho benshi kumbure dushaka iryo terambere muga tukabura aho dufatira turakeneye abaguma batera inkunga abakenyezi ni imigambi yabo ibyo ni kintu nino hose urabona abantu barafite ababafasha tuguma turondera abafasha imigambi kugira ngo ishoboke ari imigambi y'ukwiteza imbere ari imigambi kurondera amahoro ari imigambi y'uguteza imbere urudandazwe ibyo byose birakenera ko babidufashamo leta yaravuze ko izofasha turaba uruhara rw'umukenyezi ingene umukenyezi arimo tabyifuza yuko abarimo kuko basanze abakenyezi benshi bari mu mashyirahamwe bariteguriye kuronka ayo mari y'amakoperative imwe yabone hanyuma rero bagashyiramo icyo nifuza cyane cyo kubandanya babigisha ihinduka ry'amategeko babigisha ingene biteza imbere babigisha n'ingene buguma mu mashuri uko twavuze ishuri niryo riza imbere aba bana bajya baragira ingorane biratubabaza cyane ko baba ari abantu tuhunze bibaye ingirakamaro bagerageza imbere y'abana bayikurikire muri iyi myaka igoye hanyuma abakenyezi bari imbere basabye kwama bikenewe basabe n'impanuro abandi ko hariho benshi bari imbere yacu batanguye gufukwa ni byiza kugira urabaza n'ibitera imbere niba umenya imigambi ikenewe n'ingene uyibandaje babandanye bashyira imbere iterambere rya bose ntibinda kuraba ngo ndi kunkorera n'umugambi wanjye ndetse ibyo sibyo ntitwigeze tubigira ntibinda kugira iterambere rya bose niho umugambi wawe umera neza
igabe namwe Professor Barichako ikintu mubona cyangwa ibintu mubona byoba ari intambamyi ku migambi yose yotuma umupfasoni itera imbere eka mu vyerekeye ubutunzi abandanya igikorwa ciwe cy'umuntu akomeye cyane ngo mu rugo kubungabunga amahoro eka no mu bintu byose by'ingirakamaro byotuma yiteza imbere hari ibintu mubona byoba muri iki gihe bimeze nk'intambamyi
keje ntambamyi yonyine mbona bikomeye nuko twova mu majambo tugaca mu ngiro hari ibintu byinshi byabaye kandi ubundi bagiye buracamwo ibihugu byinshi byagiye biracamwo hari ibintu by'inama zabereye Beijing hariho amasezerano yagiye araba ngo icyo bita l'accord de Maputo by'agateka kazi nta muntu k'abakenyezi hari ibya resolution 1325 ya Conseil de sécurité de l'ONU ariho mu Burundi barigeze harabaye code de personnes de la famille n'ibindi byinshi ayo mategeko yose menshi arahari uno munsi gishigaye n'iki hasigaye ko tuva muri ayo majambo tukaja mu ngiro umunsi twoja mu ngiro abarongoye ibihugu bakabifata mu minwe kurya nabivuze kare bakiyemeza kubikora nta kintu na kimwe kikibibujije kuko n'ibyo by'imigenzo ni bya kera n'imico ntaco bigitwaye na kimwe abantu bose barumva ko ibintu bishobora guhinduka harahindutse byinshi murazi ko kera ta mugore yapfuga ngo inkoko kazi ntibika isakiriho ariko umukenyezi arafata ijambo akarivuga umugabo we akarimuha n'ibindi byinshi byahindutse ni ukuvuga ko ibintu bishobora guhinduka hakeneye gusa ababihagurukira abategetsi jewe niho ndabibona tuve mu majambo tuje mu ngiro amategeko ariho tuyashiremo tuyakoreshe hanyuma ntitwagira ikibuze baheze batse barongera ko buhoro buhoro jewe mbona ku by'ukuri n'ibyo bikwiye kuko kenshi abanyagihugu iyo babonye kuri kubajana mu nzira y'ineza yabo n'ibyo batahora babibakira baremera bakabikira ubu rero niho mbona hakwiye ijambo ry'abategetsi igikorwa cy'abategetsi iyo bazohindura ibintu kandi bigahinduka bihindukiyeko
yego twavuze n'uruhara rw'abafasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu abafasoni barongoye amashyirahamwe mpuzamakungu si bake ariko kandi si na benshi ugereranije n'incabwenge nyinshi z'abafasoni ziri ku isi hose ikintu mwibaza cyakorwa kugira ngo abafasoni baseruke cyane rwose nko mu mashyirahamwe mpuzamakungu nk'ikihe Professor Ndayirahi
abakigeze bakorera mu mashyirahamwe mpuzamakungu kenshi ikigora iyo bamaze kugira imiryango yabo biragora rwose ko amategeko bakorera ko hari aho usanga bajya barabahindura ibibanza bahindura ibihugu cyangwa ugasanga umuryango wanjye kumara ibirenge urindiye kuza hariho ibintu bitari bike bigora usanga abakenyezi ni bake bashobora kugenda gushinga gukorera hanze kure cyane muri ayo mashyirahamwe kubera icyo kibazo cy'umuryango hariho abunzi kenshi byabuza kwitaba ubutumire iyo babande kugenda gukorera hanze iyo ni intama kandi irakomeye umuryango ni iby'imbere mugabo uhageze ibishoboka ugasanga amategeko yo muri iryo shyirahamwe ryagutumiye agufashije kuzana umuryango vuba ibyo ni byiza rwose hariho benshi bacyo bakora neza bakaguma batera imbere mugabo hariho icyo kibazo kiratugora kandi si twebwe gusa no mu bindi bihugu icyo kibazo kiragora cyane icyo nokongera ko mu bituma abakenyezi kenshi badatera imbere turafite uwo muco ukitu kidukinyiza cyane n'ukwitinya naho bavuga bati baraduhaye ijambo turashobora kuvuga ariko ntibake cyane ntibake rwose bakenyura ijambo bakarishikiriza nk'uko abashingantahe bagirana turafise ako kantu tinda gukora turabe ingene twisinda tumenye yuko turinda gushira ubwoba tugashikiriza ijambo ry'ukuri kandi tukaguma twerekana ko dufite ishyaka ngo dutuze gusiga ibyo rero abakenyezi baracyafite uruhara benshi baca baruha n'ingoga bagaca baheba bakabizamo
egome Professor Marie-Louise baracyako namwe mu gusozera nyine mu gihe cyo mutubwiye ku kuntu uruhara rw'abafasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane mu bibanza byo kurongora amashyirahamwe kugira ngo ibyo bitigire bibandanye byiyongera ku bwanyu ho kurwa iki
birya navuze burya birya turiko turavuga nimubwire ngo ni iby'abarundi gusa ni bose haba muri Afrika haba mu bindi bihugu umukenyezi ntarashikira ikibanza ciwe by'ukuri baraciyumvira cyane urabye nk'ubu tuvuge nk'ibi bitwa ariko turavuga mu kanya zirya ingingo ya Conseil de sécurité de l'ONU resolution 1325 twese turayivuga kandi yavuye muri ONU mugabo ugiye kuraba ubu nitanguye gutera imbere buhoro buhoro niyo batanguye kubishyira mu ngiro buhoro buhoro ariko imaze imyaka 20 nukumuka yuko jinsi barabi mbuka kukua wana lipse wikuye kanda lipse wivere waka chafa tingingo mbuka wakubishla mungiro nikagula huko visaba komu mutu wawo no mbuka enge vabo viindu kila baka wana kui viindu visho wako hinduka haba kenye tiba kafati lipse vivanzi lero ni viindu vitangu ye uhoro uhoro mbuka wo ila chasa wako abantu bahinduka n'ubu nyine nariko ndabivuga bizosaba yuko ababijejwe bafata ayo mategeko bakavuga bati uburo turashyira mu ngiro nibyo twiyemeje nibyo twishinze kandi tutara gusura inyuma tukabwira abadutumye ati bimwe mwadutuma twarabikoze ubu rero nico kintu usanga kenshi kigora mugabo nico gikorwa kiriko kirakorwa jembo nabiriko biratera imbere buhoro buhoro ariko n'ukuri biracari kure mugabo ko byatangwe n'uko ko bishoboka kuguma twizera ko bizoguma bimera neza gusumba kamunotera bakenyetsi n'ukuhaguruka bo nyene nibaguma barijya ko baza kubarondera iyo bari baca habona kuko kenshi araho usanga nk'ubu ariko baragira nka abaja kugira amahoro mu gihugu kinaka amugasanga agiye abagabo batanu tunone kubera iki agenda abagabo gusa kandi hari abo nta bakenyetsi twabonye ngo nta bariho barashobora kuvuga ngo nta bakenyetsi bariho bashobora kuja ku guhagararira amahoro mu gihugu cy'ikinaka kandi tubizi neza ko abakenyezi bahari tubazi twebwe mugabo bakavuga ko atabo babona rero birakwiye yuko n'abakenyezi nyene bomenya yuko kugira ngo ntibababonye si ukuvuga ko batababonye by'ukuri mugabo bateza kubahabona ku buryo atawoshobora kwihenda ngo avuge ngo ntabo nabonye kandi bose bababona rero nibahaguruke ko dusaba yuko abategetsi bashyira mu ngiro amategeko biyemeje niko n'abakenyezi bato tihaguruka mwerekane ko ariho muri muje mu bikorwa babasange mu bikorwa hanyuma umuntu arome n'ica kugira ngo nibaza yuko aho turi ni heza n'ukuri biriko biraza ibiza nk'uko twabishaka mugabo abakenyezi bahagaruka bakaba benshi bazobura iyo babaca aba babashiremo
akajambo kanyuma professeur Pierre Ndayiragije ngusozeranya
je mbona yuko abakenyezi ibyo bifuza ibyo bahanye bitari bike bintu biraboneka hakeneye nyene yuko abakenyezi bose gushika hasi ku mutumba bashikirwa babone yuko bakuru babo barabasabiye icyicaro baheze bagishikire cyane cyane basore kuko cyane dushaka yuko ijwi ryacu ryumvikane turi mu bikorwa ibyo bikorwa rero babibafashemo bashobora gufasha batanga inkunga ibikorwa babikore babikorere hamwe batsimbataza amahoro kuko baragishoboye namara nibuka yuko n'igihe cy'ingwano twarakora imigambi turi hamwe na kimwe ibyo by'amoko ntacyo byatubwira ubitatuza ko tuguma turi ku kizi hamwe ndifuza ko umutima uguma uriho kuko mu bihugu byose ku isi mbona barashyize imbere imigambwe umuntu agakora umugambi umwe gusa n'abanywanyi biwe ibyo rero ntibikwiye rero nifuza iterambere rya bose utarambye ubwoko cyangwa umugambwe ugerageze uraba abakenyezi bose ko barimo aho niho nushima igikorwa twaharaniye cyashyize ku kizi
Professeur Pierre Ndayiragije muri mu gisagara cya San Diego aho muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye cyane rwose
ndabashimiye cyane Frederic ndamukirize n'abarundi basumbirije
nawe Professeur Marie-Louise Mbarechako muri Utare mu gihugu cy'u Rwanda ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane na Radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye na cyo cyane kuri uyu mwanya wampaye kandi ndashimiye n'abatwumviriza murakoze cyane
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri Sangacyo umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa bwa kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikirijwe ijwi Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.